abantu batari munsi y'amajana 5 nibo bapfa bahitanywe n'ibiza mu Burundi ku mwaka nkuko byerekanwa n'igisata kijeje gukinga ibiza mu gihugu. Abo bahitanwa n'imyuzurire y'amazi, amazu asiduka akagwa ku bantu, imiriro hitana amazu n'amasoko, imisozi isiduka n'ibindi. Amasanganya yo mu ibarabara nayo ahitana barengabo, hakiyongera ko rero ubutunzi bw'igihugu n'imiryango buhahonera nkuko ico gisata kivyemeza. Kuri uyu munsi mpuzamakungu hariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara, igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu kivuga ko gifise ubukene budasanzwe mu vyerekeye uburyo bwo gutabara abantu igihe hadutse ibiza. Antoine Ntemako atwari ico gisata hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura.
Nk'ayo makamyo ajejwe gukuzimya imiriro iyo yadutse yacari mike cane, hari ntazo zishika zitanu zitararonka intara nka ya Mwaro, Cankuzo, Bubanza n'izindi. Ubwo rero naho ziri zirashaje, bikenewe yuko ayo makamyo yokwira igihugu cose, ma provinsi yose. Hamwe hateye impanuka y'umuriro ku mazu agerekeranye, iyo tugora turacari bake cane muri ico gisata. Ubundi buryo ni iki? Ni impuzu zo kwambara hageze kuzimya imiriro. Ikindi kikiri ingorane ni ibigega by'ugutabara. Murabiye nk'aho ibyashitse mu Gatumba cyangwa ibyashitse inyempundu mu Cibitoki n'ahandi, tumara iminsi 3-4 tutararonka niyo tubagarukira kuko ata kigega dufise ariko ifungurwa ari amahema cyangwa imiti.
Abibuka neza ingene biza bibabaza n'abanyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura muri karitsiye ya Kajaga batewe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika mu ndwi zibiri ziheze.
Imyuzure yaje bukebuke masaca yejo nta muntu n'umwe yarasubiye kuryama ngaha mu kagace. Abantu bari kuba arimuka bose nta muntu n'umwe akihaba, bose bimura.
Ishure twenyine turi benshi buremutwe tuko turivugisha rana bamaze kugenda senkiyo mbimate dusanga amazi no mu ngingi ziri inyuma yacu ngaho za bomosi.
Iruhande ry'ivyo abajejwe gukingira ibidukikije bababazwa nuko hasigaye hibonekeza izindi mpanuka z'ibikoko ziva mu kiyaga cya Tanganyika zikajya abantu. Mu mezi 6 aheze imvubu zishe abantu 10 i Bujumbura no mu bumanuko bw'igihugu i Nyanza Lake. Mamere Sagushimike atwara ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije Les Amis de la Nature arasigura igituma imvubu zisigaye zisohoka mu mazi zikiha inkumbi.
Izo mvubu nyinshi ziriko zica abantu ari uko zavogerewe n'abo bantu. Ahantu zahora zirisha ntihakiriho harubatswe amazu, ahandi hararimwa kuva Inyanza Lake kuduga guca mu Rumonge, kuduga mu Kigwena, mu Minago, gushika ku Magara. Aho hose imvubu zica zibura aho zirisha n'aho ziza ziratembera, ishavu rigaca riba ryinshi, uwo zibonye zikaza kwivuna zigaca zimwica. Abarovyi n'abarimyi ibishonje zataye aho zahora ziba, urabona ko kubona imvubu iva mu kiyaga Tanganyika duga i Bujumbura mu gisagara igashika kuri Stera, haba hari ikintu cyahindutse. Amategeko akinga amazi yaraho nyanzwe za metero 150 ntizakurikijwe.
Igisata kiri mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka kirafite icyo gihanura abanyagihugu mu kwirinda impanuka cyane cyane mu gihe cy'imvura.
Guca imikobeko kandi leta yamaze kubihimiriza ku mitumba kugira ngo yogabanya imirindi y'imvura y'amazi y'imvura, kudasubira kubaka ahantu hadakwiye kubakwa. Ikindi nacyo gusibura imiserege, ayo mazi ava ku mabati twamenyera kwashira mu binogo by'amabuye kugira tugabanye imirindi y'amazi ihitana abantu bari hepfo yabo. Iyi si ubasigari bwambura ahantu henshi yuko hotegwa ibiti.
Mu myaka 10 iheze impanuka ni kimwe mu byahitanye abantu benshi ku isi kurusha intambara, cyane cyane mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ibiyaga binini nk'uko byerekanwa n'ishyamwe mpuzamakungu ONU. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.